wibaziki ni kigariro kigumwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hijya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio. Alex Kedarero ni jengenda kibashikize mu ngabo y'ivyumatu kumwe na Innocent Kugimana tudatevye uyu munsi tubamenyeshe ko mu kiganiro cyacu tuza kuganira n'ibijanye n'umurundi hitwa isahishwe mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira wa gatatu mu ikambi y'impunzi y'induta mu gihugu cya Tanzania. Uwo mugabo akaba yishwe arashishijwe inkoho wibaze ki kwicwa hagiye munzi y'umurundi mu ikambi y'impunzi y'induta nkuko mumenyereye rero turasambuka tubwira amajwi yanyu ariyo audio canke ubutumwa bwanditse message mushobora no kutwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook page Facebook ya Radio Nzamba agatika kawe. Tudatevye rero dutangura ikiganiro cacu twumviriza niyo nzima Odiro ari gishubi ni mu ntara ya Gitega aragira ica shikirije kujanye n'iryo nyicwa ryo isa reka tumutegeye
yo guca Tanzania no kuri cyo ku ruhande rw'iwanje ntacyo nshoboye mbana yo mba hari cyo nari nshoboye nari no gikotse ariko nari ko ndiyumvira nti abarundi bose baje hamwe na cyane cyane impunzi iyo zahungiye mu mahanga zije hamwe zivuza karuru zisemerere zisabe Tanzania nimba yumva idashaka izo mpunzi z'abarundi izirondera igihugu kigira gatatu zirungikamo hariho ibihugu byemera kuzakira na hasere na wengine ileke kuiteza utumye ileke kuraba hiji ya warundi bariko bariko baramerekwa nabi abana w'urundi bari muri Tanzania bariko baricwa bazira ubusa abana w'urundi bari muri Tanzania bariko baranyurutswa abana w'urundi bari muri Tanzania bariko barahohoterwa bapfa n'abatacu bazira yiyumvire iraba ukuntu yobunguruza ibarashakira ubuhungiro bwa gatatu ibakure muri icyo gihugu cy'abansi cyangwa abarundi icyo gihugu cyangwa impunzi z'abarundi ko zigihungirako n'ukuri n'amashyirahamwe mpuzamakungu adufashe na sosiyete sivile i Burundi abumva bafise umubano babajwe n'ibikorwa bibiri ko bikorerwa impunzi mu gihugu cya Tanzania basemerere bavuze akaruru mu nzira z'ubuse no mu buryo bwose bushoboka amakungu abyumve haseri ibyumve Nations Unies ibyumve itabara aba barundi bamerewe nawe muri iki gihugu cya Tanzania hanyuma leta y'u Burundi woshikira leta y'u Burundi fasite ndayishimiye turi mu gihugu cy'u Burundi ariko nta jambo dufise ubwiza urasokorora uravuga ijambo bamena umutwe ariko leta y'u Burundi ivyumve ireke kwicira abarundi ubusa ireke kunyuruza abantu ireke gutuma imbonera kure n'igipozi cya Tanzania kujya kubwira n'aba barundi bari mu mpunzi induta mutenderi n'ahandi n'ukuri ibi turabibasabye mugabo ahanini amashyirahamwe sosiyete sivile amashyirahamwe mpuzamakungu Nations Unies na hasere n'ukuri iki kibazo cy'impunzi ziri muri Tanzania bagifate mu minwe abarundi boye kwama bicwa nk'ibimonyo batsiri gusa atacu ariko barazira ntacu ariko baragaganya ku butegetsi bwa ndayishimiye na CNDD-FDD babareke babaha amahoro icyo ni cyo cyumviro cyanjye mfise murakoze.
tubandanya ikiganiro wibaza iki tuta kwa imisi yose kwa mbere kwa kabiri nako kwa mbere kwa gatatu kwa kabiri no kumusi wa gatanu tubandanya ikiganiro cacu twumviriza Bizimana Prosper Musigati mu ntara ya Bubanza hamwe na Sabushimiki Augustin hari Nyabiraba mu gisagara cha Bujumbura nabo nyene baragira ico bashikirije kubijanye n'icwa rya Isa impunzi yiciwe mu ikambi y'indutari katubategeye
naramwe cyane cyane baba yuko yishobye jayisa ni yaho hotego sanze ntege mpunzi Tanzania haba udi muri dore soko bya mpunzi mu Tanzania cyane batwe dukwabye kingiwe neza iyo ta Tanzania rero nokuri tacho ifashe impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania kuko impunzi mu bisanzwe hiri tuza kuri kingiwe neza kandi kubahirizwa tugaratera komeye cyane ariko nabyo neza ko kuva haheze iminsi myinshi zipfungwa zirishwa ziranyurutswe kandi harimo n'ukuboko kwa leta y'u Burundi harimo ukuboko gukomeye cyane kugira ngo bashobore kubarya n'umutima baze umutima bikunde bashobore kwiyomora abatahe mu Burundi ariko rero umuntu yiza ko ari impunzi aba ahashoboye hose kuba akabihugwa n'amategeko kandi rero nkutwara amafungo n'amashyirahamwe menshi aturutse leta Tanzania kuko nacyo kikaba bafasha bikomeye cyane nabafasha bafata nabi ejo ngugari biriya n'ukuri birababaje cyane bityo byayisa rero ni intumbero cyane ni intumbero kuko kugira ngo izo mpunzi zishobore kuba zava zikita zigataha cyane duhaye intumbero murakoze
ngo harumarundi yitwa Isa yishwe mu ijoro cyo kwa kabishi wa gatatu mu ikambi y'impunzi y'indutama gihugu cya Tanzania. Uwo mugabo ngo yishwe asishijwe nko murarundi icyo abantu babyibaza ko mbega icyo tubyibaza ko n'igiki ko Tanzania ari kimwe mu bafukamye mu nda igihugu cy'u Burundi iriko irafadikanya na CNDD-FDD kugira ngo yirukane abarundi bari muri Tanzania ku nguvu. Abavyemeye guhunguka Tanzania ibafata neza bagatahuka, ariko abatavyemeye canke atabatabishaka uwanse no kwicwa, uwanse no kunyuruzwa, uwanse no kugirirwa nabi. Nuko n'ubuvegeta bwa Tanzania n'ubuvegeta bwa leta ya Tanzania ifatikanije na leta y'u Burundi n'ubuvegeta bw'abayobozi b'igihugu cy'u Burundi, ariko ibi atari kwisiga amaraso y'inzirakarengane. Aba bategetsi ba Tanzania n'abategetsi ba leta y'u Burundi ntaco bariko barabyungukamo, ntaco babyungukamo kuko Imana ntizobashimira ngo ni uko bishe benshi, Imana ntizobashimira ngo ni uko banyuruje abantu benshi. Leta y'u Burundi niyeka impunzi zibereyo zagiye iratekaniwe nitware ntawe uri kurayagaganya ku butegetsi nibareke impunzi ziba amahoro iyo zahungiye.
Tuandanya kiganiro cyacu mu kabari ho kija ku murongo yaba kuri West 3 akaburungu nzamba kaburungu org cyangwa ku ruga rwacu rwa Facebook. Twibutse ko turiko tuganira ku bijanye no murundi yitwa Isa yishwe mu ijoro ryo kuri wa kabiri shiri rya ijoro ryo gatatu mu ikambi y'impunzi y'indutambwe guca Tanzania. Umugabo akaba yishwe arashishijwe inkoho tuwibaza iki kwicwa giyo mpunzi y'umurundi mu ikambi y'impunzi y'induta. Rikatubandanye twumviriza abanyonyi bahaje inzamba Bujumbura Kabezi Karerero Peter hamwe na na Nemeyimana Salvatore nawe nyene bari kumwe baragira ico bashikirije
mwaramutse neza cyo kuri iyo cyo cyaisa induta muri Tanzania no kwa yuko atari bya mbere cy'ama byabaye induta no mu zindi nkambi z'impunzi zose zoba muri Tanzania jinini sema tiaba ya liko nivitela sone kukusha ya Tanzania kuyele ta Tanzania miliki hoho te imhondi atachidi ho nukukubo kuikeo kawakisu ya kukuko na kamar kukubwa andanya wasi za marasono nuko mahuza nidi kuchuburundi chabi yukani mwukike mkale tijambe rinhuza mata hoho te uvitela isoni amichiko wa mwabishi kupewa hoho mga nana nila nila watu na kahe ama waganda guwalandu wa kanyinu zuko mga hoho te kwa ikotwe niyo ita Tanzania ifatika ni nibwo nira kure ziri muri iyo kambi nyine urumva rero n'ibintu bya kamara amazaga gato by'ibitesoni aho guhera bitera byongera aho gusindi icyo bagamije baba bo wa kebura kwiha bo kwikubita gashi bakareka iyo bandanye basesa amaraso y'abantu batacyo baho bagira ko izo munda cyo ziko zirazira zagiye zikiza gatwe zihunze leta y'urundi cyazigandaga abo rero cyatandana n'iyo tuzifasha leta y'urundi kugira iwandanye zihoja zihora ubusa ni kubita gashire yo kubyo byabaye kuva kera so wa mbere kandi si n'uwa nyuma wabaza ubandanye baganda kuko nyine gusa ke no terakamwe cyatandana ko yo kwihanura iki kubita gashi kikibuka ikara ikamya yuko atakamara ko kubananira ihohotera abarundi baho bagiye kwisaba ubuhungi no ko no kandi bana murakoze
amahoro ndabaramukije hano kuri mu kiganiro baziki umeze neza eko yumu no impunzi yitwa Isa yagize yishwe akicirwa mu ikambi y'impunzi nukuri yagahinda birababaje nukuri ni kwa kuntu nyine bama bakora totizo ni kwa guhigwa bongo abani niba nabasindede nimbonera kure barungitseyo ziza kwica impunzi iyo zahungiye iyo zagiye zigiye ku zigiye nyene zihunga inywa maraso abandi ntabandi nibo bagiye kwica uyo muntu zeya uyo muntu nibo bagiye kumwica iyo mpunzi nibo bagiye kuyica ntabandi nibo kuko so wa mbere kandi urumva ko bama bishwe rero hariya mu mpunzi muri Tanzania bama bikora protizo babo barazwa bitwa bafatwa bahohoterwa bashinyagurizwa ngo benana nibatahe mahoro yarabonetse nukuri nta mahoro bariko bararonkera hariya mu mpunzi hariya bahungiye baguma batoterezwayo umva haragiyeyo mbonera kure nizo ziguma ziza kwica impunzi sibarondera niyo zahungiye kandi nibo babomoye ariko bakaguma bakurikirana iyo bahungiye
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
kiganiro ni wibaziki Alex Kezani jewe ndiko ndakibashikiriza tubandanye tuganira hae kubijanye ni ishwa rya Isa impunzi y'umurundi iciwe mu kambi nduta hae yaho yishwe arashwe n'inkoho tubandanye twumviriza hanyonyo hajye Inzamba bucumi bataza hari muri busoni ni mu ntara ya Kirundo nawe nyene haragira hae icashikirije
ndabara mukije ukuri totezwa y'impunzi mugihugu cya Tanzania birateye isoni nibyo kuyamiriza bimwe bikomeye kubona umuntu aguhungira ko akaba ariho apfira ibara ku mutima we icyo bituma HCR ikwiye kugarukira impunzi bagataba babaronderera ikindi gihugu cya gatatu cyobakira kuko murabona mu Burundi nibo ntibashobora kugaruka kubera bafite icyo bahunze naho muri Tanzania naho bahungiye itotezwa gusa kubera iyo leta ya Tanzania jambo tu maasiri kwa kuwalondele jindi gihugu ojamu kando utongani wakakura gihugu cha Tanzania na prezida wacu Magufuli kuko ibiba byose mukuru w'igihugu ababizi tugira amahoro.
Kiganiro ni wibaziki imisi yose kuwa mbere kwa gatatu hamwe no ku munsi wa gatanu ikiganiro mushobora gukurikira ikibiriraho ku rubuga rwacu rwa Facebook page Facebook ya Radio Inzamba gateka kawe mushobora no kudukurikira kudukurikira mu biganiro bya misi yose muciye ku yindi mihora yaba YouTube channel ya Radio Inzamba gateka kawe yaba ruga rwa Twitter cyangwa mukacha kuri we tatatu kaburungu Inzamba kaburungu org reka tubandanye kino kiganiro cyacu tugana ku musozo wacu twumviriza umunywanyi wa Radio Inzamba ari muri Vumbi kimubona ya Kirundo unawe sundi ni Rukundo Edi aragira nawe nyene ica shikirije kujanye ni itwa rya Isa
umugabo y'impunzi yishwe n'aba bantu ni n'abantu barungika zombonera kure nta bandi kuko niko ndavyibatsa kandi niko biri nukuri ni barihe kuguma batokitse mu nsi mu Tanzania kubera iki se mu bindi bihugu baticwa narumva igihugu cya Tanzania nicyo kitanga n'uburenganzira bwo kuja kudurumbanya umutekano w'impunzi ariko se ibindi bihugu impunzi ziratekanye zirarinzwe zirarindiwe intoze ya umutekano wabo ntabaza kuzidurumba ariko muri Tanzania ni cya bindi nyene bama ikora toteswa bama ikora aritwa babura buswa kubera kirya gihugu gifatanije na leta y'u Burundi n'ubutegetsi bw'iki gihugu barafatanije bari kumwe bakora bimwe urumva nicyo gituma babahaye uburenganzira bwo kwinjirayo bwo kwinjira mu mpunzi kuja kuhotera impunzi. Eritwa rya Isa ni itwa ry'amajyabaye mu mpunzi ziri muri Tanzania kwa matwabibonye twamutwaje yumvise ko bahungabaniriza ubuzima umutekano wabo wamo wahungabanye kandi ugahungabanywa na n'imbonerakure zagiye muri bo zifatanije n'abatanzania n'abapolisi banashaka muri Tanzania kandi urumva ko n'igipolisi cyo muri Tanzania kiba cunze bafatanya kuhungabanya umutekano w'impunzi kandi ari bo bari bakwiriye kubarindira ubuzima bwabo kubarindira umutekano wabo nibo bari bacishwe kubarinda ariko mugabo bagafatanya n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Rero ibyo birababace rwose birababace ahasere n'igerageze ijibe hafi y'izo mpunzi ziri muri Tanzania igerageze irondera uburyo bwose strategi z'uburyo bwose zo kugira izo mpunzi zironke agahengwe zamye zitafise agahengwe kuva zigicayo kuva zigishikayo gushikana n'ubu rero baguma bicwa bahohoterwa. Ego makutse
Oye Kenya ira kunyotewe mugenzi mukire kisa maza ziraguhe Kenya ku gote tukonane ingebe ira kizirebe ukora kizizombwe pecha kizizombwe pecha mabazwa ni nama jichisa maza.
Ni nukuri yako karirimbo kumugwi Lion Story duce tukagukiza ko kino kiganiro cyacu cy'umunsi tuteko twako tuganira ku bijanye no mugabo witwa Isa yishwe yiciwe mu kambi y'impunzi yanduta ni mu gihugu cya Tanzania akaba yishwe arashe ni hano rero tuce tugarukira na kino ukiganiro cyacu Alex Kezana iko ndakibashikiriza mu ngabwe ijambo twakimo na Innocent Kubwimana tukaba tubifurije kugira ibihe byiza aho mwere hose na buta
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
kwa kwa ndere kwa kani
wako kwa 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 kwa